mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri cya 18 muri kumena Joy Diane nahazo ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Twatangiye dusaba amahema kugira abatwubakire inzu zacu kuko imvura igiye kugwa ibintu byacu byaza binyagirwa. Dushatragenda kubijanye n'ifungurwa ingene dufungura hano mu nkambi dusaba ko botwongereza ifungurwa.
Yuni Fostani Vizi avugiye impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda ari muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha adondagura ibyo babari umuyobozi ashinzwe impunzi z'abarundi muri HCR ku rwego rw'akarere ka Afrika y'Urasirazuba. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye iyo umushinga amateka atavuga rumwe na leta ya Uganda yashitse mu gihugu Bobby Wine inyuma yuko yaramaze iminsi yivuriza ha muri leta z'umwe za Amerika. Turazigaruka ko hanze hato mu bihafi ya maradio yanyu. Akombaje ndabwire muri make ko sekretari wa leta z'umwe za Amerika Mike Pompeo yashimye ingingo yafashwe n'indongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong Un mu nama yamuhuje na mugenzi we ya Korea y'Epfo muri Nondwi. Muri iyo nama Korea ya Ruguru yatangaje ko ishobora gusambura aho ihungurira ibirwanisho ruhonyanganda mu gihe leta z'umwe za Amerika nayo yofata ingingo zerekeza amasezerano yashitswe ko hagati y'abakuru b'ibihugu vya Korea zompi. Pompeo yatangaje ejo kwa gatatu ko yatumiye mushikiranganje wa Korea ya Ruguru w'imigenderanire n'ayandi makungu Ri Yong Ho ngo babonanire New York mu ndwi iza mu nama ya bose yishamwe mpuzamakungu ONU. Uyu mubonano w'imisi itatu warangiye Kim na perezida wa Korea y'Umanuko bemeranije ko Korea ya Ruguru yemeye kugara ikibanza kiri I Yongbyong no guhagarika ikindi kibanza kigeragerezwamo misile bihagarikiwe n'abahinga mpuzamakungu. Abategetsi babiri bemeranije kandi ko Kim azogendera Korea y'Epfo imbere yuko umwaka urangira akazoba abaye mukuru w'igihugu wa mbere wa Korea ya Ruguru agendeye umurwa mukuru wa Korea y'Epfo kuva ivyo bihugu bitandukanye mu ntambara ya Korea yabaye mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajencenda na mirongo itanu gushika mu gihumbi kimwe n'amajencenda na mirongo itanu na gatatu. Ku mugabane wa Afrika no mu karere k'ibiyaga binini abategetsi b'urwego rw'igihugu rujeje gutunganya amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo kwa gatatu barasohoye urutonde rw'abakandida bemerewe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 12 no mwaka. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeye bemerewe harimo Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe, uwundi ni Emmanuel Ramazani Shadari yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ashigikiwe na perezida Joseph Kabila. Abakuwemwo bijunja batavuga rumwe n'ubutegetsi ni nka Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi. Ivyatumye haba imyerekano ku ruhande rw'abanywanyi babo babashigikiye igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cahoze citwa Zaire ntikirigera kibona ukubisikanya mu mahoro mu kibanza c'umukuru w'igihugu kuva kironka intayo kwikukira mu gihumbi kimwe n'amajencenda na mirongo itandatu. Leta ya Somalia yashikiza ko yiteguye kurungika abasirikare muri Sudani y'Umanuko gufasha mu bijanye n'umutekano no gutsimbataza amahoro. Ivyo bishikirijwe haheze iminsi ishamwe rihurikiyemo ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko IGAD. Rivuze ko ibihugu nka Somalia, Uganda, Sudan na Djibouti vyemerewe kuja gufashanya n'umurwi w'abasirikare ba Sudani y'Umanuko kubungabunga amahoro. Ivyo ni mu gihe kandi hari abibaza nimba leta ya Somalia izobishobora kandi nayo igihanze n'umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabab. Icegera c'umushikiranganji wa Somalia ajeje unyigisho Ibrahim Jabir yavuze ko igihugu ciwe citeguriye gufasha muri Sudani y'Umanuko kuko ngo n'Uburundi bwarafashije Somalia kubungabunga umutekano kandi bwari mu bibazo by'umutekano muke. Inteko za ONU ibihumbi 17 ziri muri Sudani y'Umanuko zijeje gukingira abanyagihugu guca umuhora imfashanyo zicamwo hamwe no gutohoza abahungabanya agateka kazi na muntu. Dijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 metero 31 na metero 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve kuri shortwave muca muja kuri 19:22 ahandi mushaka kumva Dijugi Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu ikiganiro wanyu mu ntara muracumva tankomanzi kuri mwe mutwumva muri muri Uganda
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi bacu nyuma y'iminsi yaramaze ariko yivuza muri Leta Zunze Amerika mushinga amateka atavuga rumwe na Leta ya Uganda Bobi Wine kuri no wa kane yashitse mu gihugu ciwe twacari ko twarondera mugenzi wacu muri Uganda Ignatius Bahize kugira ngo atubwire ibindi kuri iyo nkuru ariko mukurindira yuko agaruka ku murongo twahita umufisa aratujana tubanze tunyarukire igihanga ni mu ntara ya Bubanza aho ubukene bw'amazi bushobora kuba intandaro y'ingorane zikomeye hagati y'abubakanye amwe ni gihe abakenyezi barara majoro bayateramiye ku mabomba ahandi naho ntibarangure amabanga yabubatse kukubura ayo bakoresha isuku ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu ibubanza Diane Ndonse
uyu munsi nta mugura kirana n'umugabo abari bo bose barara barahika amazi uko biko biragenda kose ingone zihezwa ku
abatware bo mu kigwati cy'amahoro kiri ku mutumba wa Kagwema yo muri komine ya Gihanga bavuga ko ingorane z'amagara cyo kimwe n'izo mu ngo zishobora kwibonekeza ku bwinshi bivuye ku bukene bw'amazi buharangwa abakenyezi batwiganira ko ijoro rigeze hagati ariho bashobora kuronka yo bavoma uyu numwe muri bo atuyagira ingene yitegura bugorovye kugira ngo ashobore kuyararira
iyo bwije umwana ahasigaye nk'igikombe cyandamwe zahugira sinde sigaryamye ngende guhiga ayo mazi za saa tatu z'ijoro
wewe ntusinzira
inza gusinzira ndayazanye hari aho nshika ngaha nka saa yindwi cyangwa saa munani bivana n'abantu ndahasanze
imbere yo kugenda ntuburaryama kugeza izo saa tanu z'ijoro
mana banje kuryama gato yerega nabone saa tatu ugiye ntiboyakugurira cyangwa saa yine ni mpaka saa tanu mugwiriye niho babugururira
bibaye ngombwa batwara ibyo bifuka bakaba bararyamye ku ibombo mu kuyarindira
umuntu aca ajyana ibikwembe bibiri kugira izo saa tanu hamwe abantu bakiri benshi cy'uburaryamye ku ibombo kugira ubanze wifuke imbeho ntibiragutura cyangwa imibu
none ntutinya kumutekano washobora kubangamirwa
oya tugenda turi benshi bajya abagore bose turavugana tukavyuka ijoro mbonera kure ziratureka zibonye dufise amavideo nta na kimwe
abashinga ntandi babaherekeza
kandi basha badusigaranira abana rega imbeho ibari nyinshi
ndagira nibo baca kuvoma kubera bari mu ijoro hama namwe mugasigarana abana
ah uyo mugabo woma wa mwibundi niyeme atuma kubwira ati siga uyo mwana nyaruke
akazi k'umucoko abagabo birigwamwo Niyo siguro batanga yo kutaja kuvoma ayo mazi mu kibanza cy'abakenyezi babo.
Ni ukuvuga ko twebwe abagabo tuba twarushe, umuntu aba yiriwe kurondera basi, yo urumva rero kongera kutubyuka saa sita wiriwe, yagira wiriwe gusatura amatafari cyangwa wiriwe gucitasha y'ibihumbi bibiri, kugira rero ngo ushike ngo uce wongera mu ijoro, urari ryo urumva n'ayandi, cyangwa ugasanga wagiye mu miceri kuraba utwo umuntu ugaburira abo bana nyine mu muryango, urumva amazi aca yiranje mu kenyezi akaba araza kuyavoma, kandi nawe urumva ntujyaba amaze kugenda umwana byutse, ukisigara nawe urahindagiza umwana ucubyuka cyangwa ukamusangayo nyine.
Se ukugudatekana igihe cy'ijoro kubera amazi ku mutumba wa Kagwema nkabo ku mutumba wa Rugunga nabo bayarondera igihe cy'umurango iyo atabonetse bavuga ko bibabera intambamyi yo kurangura amabanga y'abubatse
umunsi amazi yabuze byo kwegera mu kenyezi uwo mwanya babyihangana kuko nta mazi aba yabonetse umva haba hari isuku rikida yeri bivanye n'ukuntu ku kazi bawiriwe ko nabayiro ku kandi kazi bigatuma rero uwo munsi bidashoboka
abajejwe kwiragiza amazi mu mitumba ku rwego rw'intara y'abubanza basigura ko ubwo bukene bwayo buva ku banyagi gihugu bayonona mu gutobora imiringoti ibintu bikunyurwa nuko amazi asanzwe ari make mu masoko yayo gutyo ntashikaho yategerezwa gushika nko mu kigwati cy'amahoro kiri mu Kagwema nubwo abanyagihugu bo ku mutumba wa Rugunga amazi atangura gushikira ko batemera ko ari bo bayonona barashima uko gutoboka kw'imiringoti kuko nabo basanzwe bayakenye uyu numwe dusanzwe ari karavoma mu kanogo bimvye ahamazi yatobokeye
kuba yaratasutse nuko turabishima kuberaho onwa ayo mana kigomba gutuma onwa yonye kuri bo vuga ati reka natwe tubahereza amazi nkuko twahereje abandi nuko natwe byo tunezera kubera nako turabene gihugu
umukuru w'ikigwati cy'amahoro cha Kagwema ya kabiri Nzisabira Jacques asaba leta n'amashyirahamwe yafashije kugira baronka amazi gukora ibishoboka kugira ngo ashobore kubashikira vuba
twasaba rero yuko amazi yosubira kuboneka nkuko bari bajekanirije nimba bidakunda dusaba leta yuko amazi batubwiye yuko azozana na kumuyebe yobandanyaza kuko nkuko bari tubwiye ko ari azomara ubukene abanyakagwema gihanga twosaba yuko ayo mazi yose yoshika hama ingore dufise nga mukagwema muri village mu kigwati cy'amahoro izo ngore zoca zihera
uyu mutware avuga ko muri ico kigwati ubwo bari bwinshi ku ingwara ziturutse ku isuku rike nkakorera bareha mu minsi ya vuba kukaba nkako nuko buri mwaka iyo ngwara yama yabafashe mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse yarakinuye mugenzi wacu Ignatius Bahizi turi kumwe ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire ivyerekeye itahuka ry'umushinga amateka atavuga rumwe na leta ya Uganda Bobi Wine yaratahutse amazi imisi ariko yivuriza ngaha muri Amerika Ignatius amahoro ngaho Uganda
amahoro ndamwumva neza muraho neza
yego bimeze gute icuka kimeze gute Bobi Wine yashitse sangapi yategerewe nabangana gute
icyo nokubwira nuko Bobi Wine hamazi hashize nk'amasaha abiri ageze mu gihugu ariko akigera ku kibuga cy'indege ntabwo yemerewe no kurenga ku muryango w'indege ngo akene uburyo busanzwe abagenzi bacamo kugira ngo n'ibitabo byabo by'inzira bishyirwe bakomeze ku buryo yafatiwe ku muryango w'indege n'abapolisi n'abasirikare bagahita bamushyira mu modoka y'igipolisi bakamujyana ahantu abantu batamenye ariko amakuru tumaze kumenya nuko ngo yajyanywe ku kigo cya polisi ahantu hafi naho atuye akaba ariho bamushyize ubungubu ariko mu by'ukuri abantu benshi bari baraye biteguye kujya kumwakira ariko ntibyashobotse kuko kuva mu ijoro ryakeye n'umunsi igipolisi n'igisirikare cyageze ku mihanda hari abapolisi benshi benshi cyane n'abasirikare nanubakiri ku mihanda n'imbunda za rutura imodoka za gisirikare za polisi zishinzwe guhosha imyigaragambyo ku buryo umuhanda uva mu mujyi uja ku kibuga cya Intebe ubugenzurwa n'igipolisi n'abasirikare gusa nta muntu n'umwe bemerewe kugira ngo abe yasohoka ndetse n'abajaga ku kibuga bashaka gufata indege bemerewe kugenda ariko bamaze kwerekana yuko bagiye gufata indege n'ababaherekezaga ntibamemerera kubakomeza kubaherekeza
hama ejo Bobi Wine aho yari Amsterdam imbere yuko aza yari yatangaje ku rubuga rwe rwa Twitter havuga yuko yari musa makuru yuko polisi iza kubuza abo bose baza kuza kumutegera atari umuryango wiwe kumuhana hari amakuru aronse yuko abo babujijwe bahavuye baja nko kumuhani we kumusanganira cyane
iwe mu rugo abantu benshi bahazindukiye abasore abakumi abantu benshi cyane bamushyigikiye bakondora imihanda iganiwe mu rugo ariko nubwo polisi yari yavuze ngo abamwegereye umuryango we bari buze kuja kumwakira ku kibuga cy'indege ntabwo bemerewe ku buryo n'abanyamakuru bose babyutse bashaka kuhagera bose bafashwe bamwe bagafungwa abandi bakaka ibikoresho byabo nta muntu wemerewe kwegera ikibuga cy'indege afite kamera nk'umunyamakuru afite igikoresho cyose cy'itangazamakuru ndetse n'umuryango wa Bobi Wine nk'amurumu nawe yagize ku kibuga bahita bamufunga ku buryo ibyo bona polisi yari yavuze ko umuryango uja kumwakira nabyo ntabwo babyemeye nta muntu wegeze ahegera ku kibuga cy'indege n'abapolisi gusa bari bahari bamwakire
uwo murumu nawe yapfunze n'ubu ntiyagipfa aracapfunze canke yahavuye atezurirwa
ntituramenya amakuru niba yarekuwe kuko n'abanyamakuru benshi bafunzwe muri iki gitondo n'abari baraye Entebbe kugira ngo bazindukire ku kibuga bose bafashwe nta n'umwe tuba twamenya ko yoba yarekuwe
Ndahizi muri make utwibutse ivya Bobi Wine vyifashe gute yaje kwivuza muri Amerika bigenze gute hamarorondegwa n'ubutungane kubera iki ivyaha yagiriza n'ubutungane bwa Uganda ni kubera iki n'ivya
ibi byose byatewe n'amatora arari mu majyaruguru y'igihugu aho gisirikare leta imushinja ngo ko yakanguriye imbaga kugira ngo batere amabuye imodoka y'umukuru w'igihugu igisirikare kigahita kimufata akavuga ko cyamuhotiye kikamukorera ibikorwa by'icarwozo bityo byatumye aza kwivuriza hanze ndetse uwo tuvuga akurikiranwa n'ubutabera ngo kuko leta yamushyizeho icyaha cyo gushaka kugambanira ubutegetsi we n'abandi bagenzi bashinga amategeko batatu hamwe n'abandi bagiye bashika kuri 30 ibyo byose nibyo byaturutseho niyo abaye nyirabayazana kugira ngo aze kwivurizaho muri Amerika kandi aho muri Amerika nyine yagize ibikorwa byinshi birimo kuvugira kuvugana n'abanyamakuru nabyo leta hano yaje kwamagana ndetse n'igihe yashatse kuvuga ku mateleviziyo muri Amerika nko kuri Voice of America leta hano yakuye amashanyarazi mu gihugu cyose kugira ngo abantu batebe
kubitekereza
ko ari ikibazo gikomeye kuri ku butegetsi na politiki ya Bobi Wine.
Urakoze cyane gose wandanye ukurikirana iyo nkuru Ignatius Bahizi, turaza kwigaruka ko makuru yacu arambuye gusa tukanabamenyesha yuko bitaramenyekana yari mushinga mateka Bobi Wine yamenyekanye nk'umuririmbyi azosubira kuburana kuri ivyo vyaha vyose mugenzi wacu Bahizi atubwiye yagirizwa azubuna na yidegenza vyo birazwi ni nyuma yaho yemereye kuzodiha kuriha ingwati asabwa. Bakunjije ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko iyo ifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22. Ijuri Amerika, Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nabicuye ku masonga nkitangura umuyobozi yashinzwe impunzi z'abarundi muri RCR ku rwego rw'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba Madame Catherine Wisner ari kugendera impunzi z'abarundi zahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hejo kwa gatatu yagiranye ibiganiro n'abaserukira impunzi z'abarundi zo mu ikambi yo mu Rusenda aho ivyo biganiro vyibanze cyane ku buzima izo mpunzi zibayemo. Inkuru irambuye na mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
Muri uruzinduko umuyobozi uhagarariye RCR ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba ari gukorera mu nkambi z'impunzi z'abarundi za Rusenda na Murongwe atangaza yuko uru rugendo rwiwe rugamije kureba imibereho y'impunzi z'abarundi zibayemo ndetse n'abaturage b'abakongomani bazakiriye. Ubwo ari mu nkambi yo mu Rusenda iri muri teritwari ya Fizi kuri uyu wa gatatu yagiranye ibiganiro n'abahagarariye impunzi z'abarundi ndetse n'abayobozi b'abakongomani batuye muri sekiteri ya Tanganyika. Aho ibi biganiro byagarutse ku bibazo impunzi z'abarundi zigenda zihura nabyo. Nibizi Foste aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda.
Twahereye ku imvura igiye kugwa twatangiye dusaba amahema kugira batwubakire inzu zacu kuko imvura igiye kugwa ibintu byacu byaza binyagirwa. Dushatiragenda kubijanye nifungu ngingere dufungura hano mu nkambi turerekana yuko idolari 12 raduhereza inke nahari inke dusaba ko botwongereza ifungurwa baca bagira ko baduhereza n'itarike tuzoza dupokerera ko zijya fungurwa. Twongera tugaruka ku bukene butandukanye hano mu nkambi n'ingene bavuga ko turi muri autonomisation cyangwa kuvuga kwironderera ingene dushobora kwibeshaho. Twaciye tubasaba yuko ibyo byo kwirondera ingene dushobora kwibeshaho bitoza biba ku bantu bamwe gusa ahubwo boraba ingene bizoba no ku bantu bose dutunze mu nkambi kugira baronswe imitahe barondera ingene bashobora kuza barikorera udukorwa twabo. Tushatugaruka ku kibazo cy'abanyeshure dushimira amashure yabyifashemo neza mu mwaka uheze amashirahamwe nka Pax Christ na Action Aid ugabo hariyo twibagiwe nayo nyene ari ngira kabaro ariyo yo World Child. Tubasaba yuko bogira inguvu kuzo bakoresheje kuba kumwaka uheze kugira abana baronke inyigisho nziza bagira ko banakurikirana barabe neza yuko bujya bufaranga abarimu bakunda gusaba abanyeshure ko budashobora kuzana ingorane zo gutuma abana bacu babibirara batari ko bajya kwa ayo mashure.
Madame Catherine Wisne atangaza yuko basanze impunzi z'abarundi zifite ibibazo bikomeye muri Congo biterwa n'ikibazo cy'imfashanyo ishyirahamwe rya SR rifite ku mpunzi z'abarundi kuko mu bitaro izi mpunzi zihabwa imiti idahagije kandi hari abanyeshuri batagana ishuri ndetse n'ibifungurwa bikeya mu miryango. Ariko basezeranye yuko bagiye gukora ubuvugizi kubaterankunga n'abandi bafatanyabikorwa ba SR. Impunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko hari icyizere uruzinduko bw'uyu muyobozi wa SR ku rwego rwa Afurika y'Uburasirazuba rubasigiye mu gukemura bimwe mu bibazo byugarije izimpunzi z'abarundi.
Cyage cyatwiyumvira kobera turinze tubona umutegetsi twiyumvira ko bizohava bihinduka ukijanye n'agafungurwa baduha baraduhereza idolari 11 ariko izo dolari 11 turabona ntege zizodufasha nitwandika umwana natwe nitwiyambitse isabune baduhereza ntacyo zitumarira ntituzakuramo isabune ntituzakuramo inkwi nibi bizuku baduhaye ntago zibitumarira ntibyaka.
dushaka atwongera amahera ninjya ninkeya ntituma tukwezi idorare 14 ntituma tukwezi niburiburi dati batuma tusubiza kwa tika 15.
Nyuma y'uru ruzinduko uyu muyobozi yakoreye mu nkambi yo mu Rusenda kuri uyu wa kane aragenderera inkambi y'umurongo irimo impunzi z'abarundi zirenga 600 mu rwego naho rwo kureba ubuzima z'impunzi z'umurongo zibayemo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Muri Mutenderi naho mu ikambi iri muri Tanzania ibarizwamo abarundi abageze mu zabukuru baraye baronkeje ibikoresho bitandukanye bibafasha. Ibindi kuri ino nkuru na James Jovin.
Iji ya Amerika ya tembele zone indwi n'umunani mu nkambi ya Mutenderi aho ishyirahamwe HelpAge ikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru n'abireranya abana byari ko bitangiza mfashanyo. Ibyo bikoresho harimo amasufuriya, indobo, ibirago, imisegetera hamwe n'uburingiti, abatamakazi hamwe n'abapfakazi bireranya abana bagera 450 bose hamwe nibo baronkeje izo mfashanyo. Bamwe mu bahaye ikiganiro iji ya Amerika basanze banezerewe bashimiye ishyirahamwe HelpAge kubona litanga izo mfashanyo mu gihe hari hatikiringo cy'umwaka wose izo mpunzi zitaronswa imfashanyo.
Kenhuri kubwo nanarusije byombo ndabishimiye Imana kabisa ahubwo iragahora.
Bigiye kugufasha gute?
Mana biramfashije cyane kose narinkenye ahubwo barasubirayo barabe ahavuye ijo bindi ko hova n'ibindi.
Baguhaye iki n'iki?
Bampaye ipuguru irimo amasafuriya, bampakarago, bampa n'uburengeti n'akadobo n'umusegetera.
HelpAge twayishimiye ku byo yaduhaye mugarashe ugarukira abana dufise tureze kuko abana b'abahungu barabarenganye kuko nyabana b'abahungu bagera gufasha bagahumuriza abakobwa ngo botwara inda abahungu nabo mugarashe ikintu babarenganije kw'abahungu abahungu tumenga ntibahunze kuko ari umunyeshuri ategerezwa nawe yategereza kuronka akadobo azomesuriramo none nk'akadobo ndakarusa ari kamwe ubona twagasangira agiye kumesa nanjye nka mesa.
Naho biruko harabaca babidandaza kubera impamvu zitandukanye. Uyu asaba abahawe izo mfashanyo kwikubita gashi bakareka kugurisha ibyo bahawe ahubwo bakabikoresha nk'uko bigenewe.
Ndahenda bikenye rwose kumva kuva nshikanga muri nkambi nta n'icyo mbona kimwe ndari bwaronke
aho nyine ho duhagaje urabona yuko barabidandaza nikiyo uhanura abo baca babidandaza kandi babikeneye mu ngo zabo.
Abundo bahanura kweri nibikebuke bikubita gashi barabe kuko ari beshi babikenye bwahari usanga afite ingorane kanaka abagomba kwifashisha.
Ikindi zo mpunzi zasabye amashyirahamwe kubandanya gutanga ifashanyo.
Cyose abasaba n'uzo twongera ibindi ko ntacyo tubona twirengeje kandi yongere mu byinjira nayo nyene yongere ku ibindi nayo nyene bazaba badufasha amashyirahamwe yose adufashe.
Ahubwo rishishikare ryibuka impunzi n'abatashoboye kubironka bo barabira kumwe nabo nyene boshobora kuronka.
Umuvugirizi w'ishyirahamwe HelpAge ikorera mu gisata cyo gufasha abageze mu zabukuru n'abireranya abana mu nkambi ya Mutenderi bwana Nyagori Baraka bavuganye n'iji rya Amerika yasabye impunzi kutagurisha ibyo zihawe kubera hati iminsi mike zazidoga ngo ntizifashwe n'amashyirahamwe.
Kama unavyoona hapa tumemaliza kuwapa hawa wakimbizi mashuka pamoja na masufuria ya kutumia nyumbani.
Nkuko mubibona ngaha tumaze gutanga ibikoresho ku bageze mu zabukuru hamwe n'abapfakazi bireranye abana ariko barakunze kubigurisha ibyo bahawe hama bakabanza kwidoga yuko amashyirahamwe atabafasha kubera atacyo baba birengeje ariko dusaba yuko batabigurisha kugira bibafashe mu buzima bwo mu buhungiro kubera urabona nk'ubu tubahaye uburingiti ariko harabaca babudandaza kandi ubona yuko tumwe turajya mu gihe cy'urushana imvura ziriko zirabanza kugwa hazongera ama bakabanza kwidoga yuko badafashwa n'amashyirahamwe. Niyo mpamvu rero dusaba yuko atodandaza ibyo baronkejwe kugira bibafashe mu buzima bwabo.
Hasa tunapoelekea katika msimu huu wa mvua, mashuka hayo na blanketi yanaweza yakawa msaada kwao.
Bwana Baraka yavuze yuko uwo mugambi zo cubandaniriza mu nkambi za Nduta na Nyarugusu aha bagera 260 bazoronswa ibyo bikoresho mu nkambi ya Mutenderi iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini, iji ya Amerika.
Mukanya, tutadutisha maso kumbuga nguruka na bumenye.
Cha, bija bi, bila nuga nuga kwa lifu, kanibihu. Ngoni bihu akanira zikome.
Bila kujie kwa tarifu.
Nivyo,
nivyo.
Kasivyo.
Dupingi,
dupingi, utangiki.
Mupinga, mupingi, omvizi ya Amerika. Ila veshu zibihuha, ikawahi nguru imfaho.
Uno munsi rero inkuru yuko iracana cana ko ku mbuga ngurukana bumenyi yanacana cana ikono mu ndwi iheze iragaruka ku kiyaga Tanganyika mu gihugu cy'u Burundi cahinduye ibara kigasa n'urwatsi rubisi mu ndwi iheze amajambo ni menshi bamwe bemeza yuko indagara zigiye kwisesa amenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Diane Ndonse yacishije amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongerana navugana n'abakurikiranira hagufi z'ikiyaga Tanganyika reka aje kumurira wino nkuru
Inyuma y'umunsi umwe gusa ikiyaga Tanganyika gihindutse ibara kigasa n'urwatsi rubisi hari amasanamu yaciye atangura guhererekanywa yerekana amato hamwe n'indobo nyinshi zipakiye indagara ziri iruhande y'ikiyaga n'izindi nyinshi zanikiye imusozi iruhande hari abantu benshi bashengereye umwe mu batangaje ayo masanamu ku rubuga rwa Facebook yanditse avuga ko indagara zabonetse ku bwinshi kubera uko guhinduka ibara kw'ikiyaga Hari nuwongeye ko ireresi rivuga ko Imana yari yarabivuze ibicishije mu kanwa k'umupastori tutarinze kuvuga izina niko kuba bamwe baciye batangura kwikora mu gahogo bahimbaza Imana n'indirimbo zirimo amashimwe n'umunezero mwinshi ko yakoze ibitangaza by'imboneka rimwe abandi batari bake bahitazira mu majambo banditse bavuga bati Pastor urabona bimwe mwatubwira ko byashitse kwindagara hazogeraho tuzisanga ziyanitse ku misozi ngivyo byabaye aho mugatumba amazi yahindutse indagara zica zirimena ku musozi ndetse no kumyeha yose zabonetse uhezagigwe ugume mu mavuta ivyo uvumereye biraba uwundi ati cewe ndumiwe nibatubwire neza uko byagenze hari n'uyu yabaye umwishura ati erega fisi imana imukoresha uyu nawe acagira ati amen ivyo yabivuze ndavyiyumvira ndabihamya pe Nijuru, harimani hishura mabanga nukuri. Uyu nawe yanditse asa n'ubakekeza kuri ibyo ati ubwo rero nimwitegure n'inzahabu zigira ziboneke hose mu gihugu. Hehehehe, murakize ubukene. Tugarukirize kuri uyu yanditse agira ati aha, Imana yashatse kwerekana ko tugifise umwidegembyo. Erega arabira kuri arya matara yo mu ibarabara agenga urujya n'uruza. Murabona ko ubu yatanguye kutwereka ibara risa n'urwatsi rubisi. Hanyuma hazoza irisa n'umucungwe kuri ayo mazi y'ikiyaga aho rero muzoce mumenya ko irikira bagabisha hazoba hasigaye umwanya isase tukabona ikiyaga cyacitse amaraso gisigaye gitukura basha aho rero agashavu k'Imana kazoca kigaragaza mwiyubare hakibona aha rero nubwo ibyo byose byavuzwe uku Igitangaje nuko umunsi kiyaga gihinduka ibara rigasa n'urwatsi rubisi umuhinga yanonosoye ibijanye n'amazi atemba hejuru no mu kuzimu Gaspar Ntakimazi yari yavuze ko byama byibonekeje buri mwaka anasigura n'ico bivako
nibatangaje n'izo bya bihasanzwe gose byama byacitse imyaka yose mu mpera y'iki mu mpera y'ukwezi kw'icenda nubwo ariko imiyaga yo kutanganyika hari igihe isuguma amazi yo hejuru mu Tanganyika akayasuguma bitangura hajya mu ntango y'iki abantu barobye barabizi ko mu kwezi kw'indwi bari kwitangura ko nukuri baba bigoye ko imyaga ari myinshi gose ama ihagaze y'amazi yose yaduze ruguru mu buroko bwa Tanganyika yabaye menshi imyaga ihagaze aya mazi yo hejuru amera ngasubira mu manuko mwabo acasubira mu kibanza cyayo amazi avuye mu kuzimu areyo wacu ndema byashite muri gihe amazi mu kuzimu yo Tanganyika niya duga hejuru
kubw'iterambere ryo guhanahana amakuru ku mbuga zitandukanye niyo siguro yuko uyu mwaka bisa naho abantu babibonye ubwa mbere maze bakabibona nk'igitangaza kidasanzwe bagerageza kuronderera isiguro mu mana kubijyanye n'igwirirana ry'indagara ku bwa Nyandwije ha arongoye umugwi w'abahinga ujejwe kuraba umutekano w'urujya n'uruza ku biyaga byo mu gihugu asigura ko atagitangaza namba kirimwo
ajya amazi yahindutse amafi n'indagara bimaze igihe byarabonetse rero abahinga barabisiguye bijyanirijanye n'ibyo bita ibinyabuzima biba mu biyaga byatuze hejuru kubera ubushuhe n'imiyaga byatumye biduka rero amafi nayo agaca bikurikira kugira bifungure arufi nabo gacira batora amafi hafi ariko ahanini ni ibikogwa byakozwe byo gukingira ikiyaga byo gusigurira abakoresha ikiyaga barovye abajeje intwaro n'umutekano kugira ngo bakingire ibiyaga byabo biri mu gihugu bitandukanye
abandanya avuga ko kuvaho uwo mugwi arongoye ugiyeho haraheze umwaka amezi inyuma y'iki indagara ziboneka ku bwinshi kukaba nkako Nubwo hari abavuze ko ari gitangaza cy'akataraboneka ibiciro ku masoko ntivyahindutse huko bisanzwe iyo zabonetse ikiro cyazo kigugwa amafaranga 2016 avuye ku 35,000 igihe za Kenya mubihora bituma ahanini ziboneka umuyobozi mukuru w'igisata cha leta kijeje gutunganya ingendo zo mu kiyaga Gerard Nyandwi asigura ko ari bikogwa bakora byo kubuza abarovyi kuzihonya ahanini biciye mukuroba utudagara tukiri duto duto utwo bita umugara ni mu gihe ikiro kimwe cyatwo kivamwo itoni n'igice y'amafi akuze mu mezi atandatu gusa Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse no kuri duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi Diane nahazwe mari kumwe kuri micro Innocent Kimenyi hamwe na Junior Justin muhinga bw'ivyuma twemi tuyifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu tuzongere ejo nkaho twahereye